imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ku metero 25.31 na 41.1. Naho ku rubuga rwa internet mutwumvira kuri web3@radio yacu voa.com. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi muri kumwe na Fidèle Niyongabo ayoboye ibiganiro by'iki gitondo. Ndabaha ikaze mwese mu makuru yacu. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini akurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Hanyuma guhera isaha 12 turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ejo ku munsi wa gatanu yaragiranye ikiganiro ciwe ca mbere n'abamenyeshamakuru n'abanyagihugu igitega mugwa mukuru wa politiki. Mu byo bashimikiye ko harimwo ikibazo cy'umutekano mu gihugu n'umubano w'u Burundi n'Uburayi n'u Burundi n'u Rwanda. Roje buri kaneza yarakurikiye ico kiganiro.
Nawe cyane no tamenwa ngira nyine mu gutangura ikiganiro cyo cyambere kubera yabanje kujira gushira amashurwe ku ntatemwa ya Pierre Nkunziza gitangurije mu mateka ya president mu Burundi akaba namwitatse kuri uwe Evariste Ndayishimiye yafashe amasaha abiri uko byari bitekanijwe. Mu bibazo bamenyesha makuru nanye gihugu bagarutse ko hari n'ibijanye n'umutekano maze imisi uhungabanywa mu ntatandukanye. Mbere umugore zitabarwanya ubutegetsi wiyemereye ko kuva mu mpera z'ukwezi k'umunani watangurije ibitero byo gukombora ubutegetsi bw'igikenye. Bwana Ndayishimiye asanga abitiranye ibyabaye n'ibitero batazi gusoma ibihe.
Igihugu kirafise imyugariro, kirugariye, kirakingiwe. Kutari igihugu rero uhera nyene kubomora iyo myugariro. Rero navuga ko wateye igihugu wagiye kwica umuntu ukica abantu babiri mu muryango, ugacuva ko wateye igihugu cyawe wateye uwo muryango. Uteye igihugu ahera ku rwego rukuru. Umukuru w'igihugu niwe wa mbere arahirira kubungabunga imbibe z'igihugu. Sewe reka dufate akarorero, maze iminsi nzunguruka mu ijoro, n'ejo naduze mu ijoro. None bavuga ko wateye igihugu uti umukuru w'igihugu wege nawe wa mbere wari guhera. Genda murabisa hano abiri iki goma murabisa hana shiki bujumbo sinaciye aho hose bavuga ngo niho bari ejo sinaduze mu ijoro sinaciye mu tsikibira ngo niho bari.
Muri ino bitero harafashwa abantu batari mu 64 mu ntara za Muramvya na Mwaro hagati na hagati Bujumbura Rumonge Bururi na Makamba mu manuko buje burengero hamwe na Kayanza mu buraruko. Amwe mu mashyirahamwe yigenga yavuze ko harafashwa hanini batavuga rumwe n'ubutegetsi abanoze mu gisirikare cya kera bagizwe hanini n'abatubutsi hamwe n'urwaruka rwo mu bwo bwoko. Umukuru w'igihugu yabishuye
kandi umwana w'igihugu akingiye ikibabu mwicanye nawe abari umwicanyega abantu benshi ntabyo bazi. Naho abo musuma mugatangura kutangira abapolisi ngo ntibamufate, mwebwe nyene mwa mwagiyemo muri ubwo busuma mufatwa mwoko muri abasuma mwese. Nciye nishura kuri umwe avuga ngo mbe ko hafatwa. Hari igihe usanga bariko baragira iperereza ubu bwicanyi bwagenze gute, bakaraba bagasanga baracumbitsa. Leta irafite uburenganzira bwo kubaza mbega kwa aba bantu bacumbitsa ha, wewe warababonye urabazi kugira bumve ko mwafashanije cyane ushobora gufasha kugira ngo tumenye irengero ryabo abo bisha abo bantu. Leta iri kwirapere leza iri kwigira amatohoza ukintu ntushobora kuvuga ngo nakayafashwe.
President Ndayishimiye anagarutse ku icyose karaje imigenderanire hagati y'uguciwe n'umwe bwa Buraya, yemeje ko ibintu bitegerezwa gusubira ibuti.
Imigenderanire yatose cyane kubera umwe bwa Buraya twasanze bwari burimwo mu gutuma habitengbagazwa by'ubutegetsi mu Burundi. Hanyuma bitwaje igikenye bibananiye hacira bavuga bati reka tubohera amaboko mu gongo irya leta kugira itembagare basi mu bukene bwayo. Iminsi yose bihugu kugira ngo byumvikane n'ubundi haba amasezerano akavuga muti tuzokorana uko n'uko n'uko. Ega hari amasezerano ngenderwa ko novuga ati niwo mushinge naje amasezerano y'imigenderanire ku isi yose. Rero amasezerano ya Cotonou twe turazi yuko ubu ikiringo cyayo cyaraheze. Ntidushobora kuguma rero duharira ko kintu cyaheze, ahubwo ubu ni ugumvikana ingene tuja muri bishasha.
Ariko mu minsi iheze Claude Bucu aserukira umwe bwa Buraya mu Burundi yemeje ko uwo muryango ugiye gukomeza ufasha ico gihugu.
Je mentionnerai en particulier parmi les dossiers qui vont aboutir très prochainement.
Agiye gushyirwa mu minsi ya vuba novuga gusanura ibarabara R4 izotuma imigenderanire ishemeye hagati ya Bujumbura na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubu ni umugambi munini by'ukuri wadutwaye umwanya. Hari n'iyindi nk'urugomero rw'umuyagankuba rwaje iri Murembwe, aho ibikorwa bimaze iminsi bitanguye tukaba turiko tubikorana n'ibanki y'isi yose. Ariko kandi kugira mumenye iby'ubumwe bwa Buraya bwakoze, twarasize kaburimbo ku birometero birenga 250 mu mabarabara, kongera twubaka amabarabara y'ivu ku birometero birenga 180. Hari n'ibyo twatanguye mu bisata by'indero n'amagara y'abantu. Muri iyi minsi niko ishize twitayeho cyane ibijanye no gusahiriza mu byerekeye gufungura neza hamwe no kwigwanako na cyane cyane ku banyagihugu bo mu mitumba. Ni migambi itari mike ubumwe bwa Buraya bwahagurukiye gufashanya n'u Burundi, kandi twabiganiriye ko n'umushikiranganji wa mbere.
ndayishimiye anagarutse ku migenderanire y'igihugu ciwe n'u Rwanda abona ko abategetsi b'ico gihugu ari bafite uruhara runini kugira ngo ivemo udutotsi
ibihugu atari vyiyorobetse nivyo tuzokumvikana ivyiyorobeka bitwiyorobekako ntibikunda ico tuzi nuko twebwe inkozi z'ikibizo Rwanda yo tuzifashe zihungiye Burundi tuca tuzusubiza birazwi kama twasubije na makungaro rera mugani mutubwire umaze kubona kangahe ko tubabona barasubiza ntibigoye nta kigoye bojya bosha gutora umuntu ubunyene biroroshe ntibakore ibya kibantu ababanye ubunyene urabe ko
Uwazuki zina jane baka na jidondo lako kumbuga mwono nyambaga Halikina tagaruteko waliko ya bugia la kuru hivi hugu Higizeo ni umunama ya bose ya minongi nchumina gata nukuru yu wakane Ukuri hivu chiwe kuru tonde ya lugu visuzu mungana kanama kaoni Yukariro maronu muteka Murugwandi kwa somye juja Amerika alifitia kopi ya gizati Uburundi buri kuru tonde wako kanama kuberi ingi ingozaga kanda Mizo zifatia kunyungu za politika zili hugu imwe imwe za rutura Eloja ulikaneza juja Amerika
Urakoze Eloja Mu Rwanda ikigari sentare nkuru ya Nyarugenge yatanguye kuburanisha iyunguruzwa rya Paul Rusesabagina kwifungwa n'ifungurwa ryiwe aheze indwi sentare y'intango ya Kicukiro itegetse kwa fungwa by'agateganyo iminsi 30 mu gihe enquete zikibandanye we n'abanyamategeko bamwunganira bavuga ko itari bifitiye ububasha kuko Rusesabagina atari mu Nyarwanda Asumpta Kaboyi yari muri sentare nkuru ya Nyarugenge
Mujye cyasa 3:09 nibwo bwana Paul Rusesabagina yaragejejwe mu rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge. Yari yambaye ikabutura n'ishati by'ibara ry'iroza impuzankano iranga imfungwa zo mu Rwanda kuko nyuma yaho urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwemeje ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 yahise ajyanwa gufungirwa muri gereza nkuru ya Mageragere iri mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Ku rukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge abapolisi bafite imbunda nibo bari barinze hanze y'urukiko no mu nkengero zarwo 3:00 nibwo urukiko rwinjiye mu cyumba cy'iburanisha ijambo rya mbere rihabwa Rusesabagina n'abunganizi Rusesabagina hawe ijambo yabwira urukiko ko impamvu ikomeye yamuteye kujurira ari uko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutahaye agaciro uburwayi bwe rugategeka ko afungwa by'agateganyo iminsi 30 yashimangiye ko afite indwara zikomeye zisaba ko yakomezanya n'abaganga bamuvuraga mu gihugu cy'Ububiligi yavuze ko afite uburwayi bukomeye afite burimo n'ikibazo cy'umuvuduko w'amaraso ukabije bityo ko byaba byiza avuriwe mu Bubiligi Rusesabagina amaze gusobanura ikibazo cy'uburwayi bwe yahise asaba abunganizi be gukomeza izindi mpamvu zatumye bajurira Maitre Rugaza David umwe mu bunganira Rusesabagina yasobanurira urukiko rw'isumbuye rwa Nyarugenge ko inkiko z'u Rwanda zidafite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we yumvikanisha ko Rusesabagina atari umunyarwanda umucamanza yasabye kwinginga usobanurwa neza maze Rusesabagina ahabwa umwanya ngo abyivugire Rusesabagina yavuze ko mwaka w'1996 yagiye mu gihugu cy'Ububiligi icyo gihugu kigafatira ibyangombwa bye mu magambo yagize ati icyo gihe nari umuntu udafite ubwenegihugu nari imfubyi ya Roni nyuma y'imyaka 3 ngo Ububiligi bwaje kumufata bumugira umwana wabo Rusesabagina yakomeje avuga ko kuva ubwo ibyo bitigeze bihinduka Maitre Rugaza yasobanuye ko mbere y'umwaka w'1999 nta munyarwanda wari wemerewe gutunga ubwenegihugu bubiri kuko wafataga ubwenegihugu bw'ikindi gihugu yasigaraga nta bundi bwenegihugu agifite Maitre Rugaza yashimangiye ko Rusesabagina ubwo yafataga ibyangombwa bya Roni nk'impunzi yari umuntu udafite ubwenegihugu bityo n'uyu munsi atari umunyarwanda ahubwo ari umubiligi Maitre Nyembo Emerine nawe wunganira Rusesabagina yabwiye urukiko ko hari amategeko atarubahirijwe ndetse ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutigeze rubyitaho ubwo rwemezaga ko Rusesabagina afungwa by'agateganyo iminsi 30 uyu munyamategeko yagarutse ku buryo umukiriya we yagejejwe imbere y'inzego zagombaga kumubaza Maitre Nyembo yasobanuye ko uwo yunganira yafashwe itariki 28 z'ukwezi kwa 8 ariko akabazwa nyuma y'iminsi 2:30 z'ukwezi kwa 8 Maitre Nyembo yemeza ko inyandiko mvugo yo mu rwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha iyo igaragaza ko yakozwe ku itariki 31 z'ukwezi kwa 8 akomeza agira ati ubundi uko mbyizera iyo umuntu afashwe ahita ashyikirizwa ubugenzacyaha cyangwa ubushinjacyaha Rusesabagina nawe yerekanye impungenge z'amasaha yafatiweho maze mu ijwi rye ati njye nafashwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 11:00 za mu gitondo icyo gihe njyanwa ahantu navuye ku wa mbere masaha ine z'icyumweru gikurikiyeho ati ese ibyo birasanzwe Maitre Rugaza David yasubiranye ijambo ashimangira ko kuva mu ntangiriro urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rutari rufite ububasha bwo kuburanisha umukiriya we kuko yagombaga kuburanishirizwa mu ifasi y'abatuye aho yaguze ikibanza mu karere ka Gasabo uyu munyamategeko yakomeje asobanura ingingo urukiko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwashingiyeho rufunga Rusesa bagina imitsi 30 agaragaza inenge ziri muri izo ngingo ku cyaha cyo kureba umutwe w'abagizi ba nabi no kujyamo. Maître Rugaza David yavuze ko urukiko rwa mbere rusa naho rwahamije Rusesa bagina icyaha ndetse rugashingira ku buhamya bwatanzwe na Nsabimana Kariste uzwi nka Sankara mu gihe ubwo buhamya Rusesa bagira atigeze abubona ku cyaha cyo kugambana no gushishikariza abandi gukora iterabwoba. Maître Rugaza yavuze ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwafashe umwanzuro wo gufunga Rusesa bagina rushingiye ku biganiro bya Radio Ubumwe ikorera kuri internete. Rusesa bagina yabwira urukiko ko kumubaza iby'iyi radio ari ukumusagarira ngo kuko umuntu uyikoraho azwi ko yitwa Esperance ko ahubwo akwiye kubibazwa niba hari icyaha yabakekwaho. Umucamanza yabajije Rusesa bagina ihuriro rye na Radio Ubumwe. Rusesa bagina yasubije ko mu minsi ya mbere aribo bahembaga uwo Esperance ariko atazi igihe yamaze amuhemba. Umucamanza yabajije kandi Rusesa bagina imikorere ya FRN n'ishingwa ryayo asubiza muri aya magambo. Nkuko nabivuze, FRN ntabwo twayikoze nk'umutwe w'iterabwoba ahubwo yari uburyo nk'impunzi ziri hanze twashakaga kwereka umuryango mpuzamahanga na Leta y'u Rwanda kuko hari impunzi zibagiranye zateshejwe agaciro ziba mu nkambi ya za Zambia, Malawi ziri kuzerera hirya no hino kugira ngo bimenyekane. Ntabwo umugambi wa FRN wari iterabwoba ahubwo kwari ukureshya imiryango mpuzamahanga kugira ngo imenye ko abo bose ari imbabare. Ubushinjacyaha buhawe umwanya wo kuvuga ku byagiye bigarukwaho na Rusesa bagina n'abunganizi be bwahereye ku kibazo Rusesa bagina yagarutseho cyo kuba yarekurwa kuko afite uburwayi. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuva Rusesa bagina yagera mu Rwanda inshuro zose yifuje umuganga yamuhawe ko aho afungiye muri gereza ya Mageragere mu mujyi wa Kigali hari abaganga kandi ko niyo yifuje abandi baganga b'inzobere abashyikirizwa ku bitaro bikomeye byo mu gihugu. Busubiza ku byavuzwe na Rusesa bagina n'abunganizi be ko atari umunyarwanda, umushinjacyaha yavuze ko Rusesa bagina mu mwirondoro we yagaragaje ko ari umunyarwanda kandi akagira n'ubwenegihugu bw'Ububiligi. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko nta hantu na hamwe Rusesa bagina yigeze agaragaza ko atari umunyarwanda kuko yashaka kwiyambura ubwenegihugu yagombaga kwerekana inyandiko yabisabiyeho akabyemererwa. Ku bijyanye n'ibazwa rye bivugwa ko bitubahirije amategeko, ubushinjacyaha yashimangiye ko Rusesa bagina yafashwe ku itariki 28 z'ukwezi kwa 8 ashyikirizwa ubugenzacyaha, ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 ashyikirizwa urukiko, ku itariki ya 11 z'uko kwezi. Ubushinjacyaha bugasobanura ko ibyakozwe byose byubahirije amategeko. Nyuma yo kuvuga iregure bw'impande zombi, umucamanza yafashe umwanzuro wo gusubika iburanisha atangaza ko umwanzuro w'urukiko uzasomwa ku wa gatanu w'icyumweru gitaha. Ubushinjacyaha burega Rusesa bagina ibyaha 13 birimo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, gutera inkunga iterabwoba ku nyungu za politiki n'ibindi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta. Mwandaje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tugeze kuri wa mwanya twashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Mu ijoro ryakeye u Rwanda rwisize zina abana b'ingagi 24. Umuhango wabereye ku ikoranabuhanga ry'amashusho kubera icyorezo cya virusi ya corona. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa yakurikiye uyu muhango.
Kuri uyu munsi turita abana b'ingagi 24 baturuka mu miryango 12 harimo Agasha, Amahoro.
Bwana Prosper Wingeri, umuyobozi wa Pariki Nasiyonali y'Ibirunga, aragaruka ku rutonde rw'amazina y'abana b'ingagi yahawe amazina mu muhango ngarukamwaka wo kwita izina abana b'ingagi. Ni umuhango usanzwe waberaga mu Kinigi mu Karere ka Musanze mu Majyaruguru y'u Rwanda kandi ukitabirirwa n'imbaga y'abaturutse impande zitandukanye z'isi. Ariko kubera icyorezo COVID-19 gikomeje kuyogoza isi, byose byarahindutse. Uyu muhango wo kwita izina watambutse kuri televiziyo y'igihugu 3 PM byabonekaga ko ari amajwi n'amashusho byafashwe mbere byegeranyirizwa hamwe bitambutswa kuri televiziyo. mbere iki cyorezo COVID-19 kwitizi n'abana b'ingagi byakorwaga cyane n'abantu bakomeye babaga batoranijwe barimo n'ibyamamare ku isi mu nzego zitandukanye. Ariko kuri iyi nshuro ya 16 byakozwe cyane n'abashinzwe kwita ku buzima bw'ingagi umunsi ku wundi.
Umwana w'ingagi ngiye kwita akomoka mu muryango wa Pablo. Umwana nyina akaba yitwa Isangano, izina namwise akaba yitwa Wacu.
Bwana Jean-Marie Vianney Gatabazi, guverineri w'intara y'Amajyaruguru, kuri uyu muhango avuga ko wateje imbere abatuye akarere ka Musanze n'intara y'Amajyaruguru muri rusange, ahereye ku bashoramari bamaze kubaka amahoteli asaga 70 yakira ba mukerarugendo.
Amahoteli kandi yatanze imirimo inyuranye kandi akaba banyaye bafasha n'abaturage mu bikorwa by'iterambere n'imibereho myiza y'abaturage. Urwego rw'igihugu rushinzwe iterambere RDB narwo buri mwaka rugena amafaranga rusaranganira abaturage baturanye na parike. Uyu mwaka nyirizina bakaba barashoboye gutera inkunga imishinga igera kuri 35 harimo 20 y'ubuhinzi n'ubworozi, kandi ayo mafaranga yagiye asaranganywa n'abaturage batuye mu ntara baturanye n'ibirunga. Yagiye akora ibikorwa binyuranye harimo kubaka amashuri, kubaka amavuriro, kubaka imihanda, kubaka ibikorwa remezo binyuranye biteza imbere abaturage bikaba byarabafashije kuva mu bukene. Nubwo inzira ikiri ndende ariko turishimira imaze kugerwaho.
Urwego rw'igihugu rw'iterambere rufite mu nshingano ubukerarugendo kuri iyi nshuro ruravuga ko uyu muhango utatakaje umwimerere wahoranye, rushima ko ari byiza ko benshi mu bise amazina abana b'ingagi ari abazihora hafi umunsi ku wundi. Ku rundi ruhande ntawabura kwemeza ko ari igihombo gikomeye cyatejwe n'icyorezo COVID-19, kuko uhereye ku bikomerezwa byitabiraga uyu muhango hari amadevize basigaga mu gihugu bitandukanye n'indi myaka kuri iyi nshuro. Kandi urwego rw'igihugu rw'iterambere ntirwigeze rugaruka ku musaruro wavuye mu bukerarugendo. Icyakora mu myaka yashize hajyaga hatangazwa miliyoni zibarirwa muri 400 z'amadolari yabaga yinjijwe n'ubukerarugendo. Kuri uyu muhango wo kwitiza abana b'ingagi, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame avuga ko nubwo COVID-19 yagize ingaruka, amarembo agifunguye ku basura u Rwanda, akanashishikariza abaturarwanda gukomeza guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ati nyuma y'icyorezo COVID-19 amarembo y'u Rwanda arafunguye ku barusura, tuzashimishwa no kubona imiryango y'abanyarwanda n'abatuye mu Rwanda benshi babyaza umusaruro amahirwe yo guteza imbere ubukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ndizera ko ibyo bizakoza ko abashyitsi bacu b'abanyamahanga bazagenda baza hano bareba ibyiza bitatse igihugu cyacu. Kuri buri wese ugira uruhare mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima n'urwego rw'ubukerarugendo, ndagira nti mwarakoze kandi mukomeze uwo murimo mwiza. Mu mwaka ushize wa 2018 nibwo u Rwanda rwagiranye amasezerano y'ubufatanye n'ikipe y'umupira w'amaguru ya Arsenal yo mu Bwongereza, ikajya yamamaza u Rwanda mu mugambi wo gukurura abakerarugendo muri gahunda ya Visit Rwanda. N'amasezerano yatwaye akayabo ka miliyoni 30 z'amapaundi, ni ukuvuga asaga miliyari 30 z'amafaranga y'amanyarwanda. Ni nacyo kimwe n'andi masezerano u Rwanda rwasinyanye n'ikipe ya Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa. Perezida Kagame mu ijambo rye by'umwihariko yashimye ikipe ya Arsenal, avuga ko ari umufatanyabikorwa ukomeye utuma ibikorwa by'ubukerarugendo mu Rwanda birushaho kumenyekana mu ruhando mpuzamahanga. Kugeza ubu Parike Nasiyonali y'Ibirunga ibarurwamo ingagi zigera muri 360 zibarirwa mu miryango 21. Kuri iyi nshuro hiswe amazina abana b'ingagi 24 bavutse hagati y'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2019 n'ukwa karindwi uyu mwaka. Mbere icyorezo COVID-19 ibiciro byo gusura ingagi byari ku madorari 1500 ku munyarwanda n'umunyamahanga. Muri ibi bihe ibiciro ku munyarwanda nta madorari 200, mu gihe umunyamahanga ari amadorari 500. Bagira ubusabe ry'Amerika i Kigali.
Icyiciro cya gatatu cy'abarundi barenga 500 baraye bahungutse bava mu Rwanda mu nkambi ya Mahama bataha mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Umunyamakuru wacu Pierre Claver Niyonkuru yagiye ku mupaka wa Gasenyi Nemba kureba uko basezera ku Rwanda.
Abarundi bahungutse kuri uyu wa kane bagera ku 515, nkabose bavuye mu nkambi ya Mahama iri mu buseruko bw'u Rwanda, kiretse bane bakiriwe batari ku rutonde. Abo ishami mpuzamakungu gita impunzi HCR ribita Patrice Spontane, aba bavuye hafi bagashaka gutaha kuko babonye bene wabo batahutse. Kuri abo barundi batashe akamweme ni kose ko bagiye gusubira mu miryango yabo.
Impamvu numva nishimye kuba mahora abonetse hati nta wabura kitakaze wakibura kuko nk'imiryango myinshi twaratatanye
masambu na wanda nyakala atani kihari wani weshi wariri ni kaina mwuzi wani wari sawa kubera nubu uburu handa rumbu kati watu
ndi tahi kwera mishase kutaha mko mwumbe kutaha mjihugu chiwa chuchuburu ndi kujira ngunyene dufatika nyakubaka uburundi kimwe n'inshuti zacu z'uburundi
yamara hari nabandi bafise ubwoba gusaba gasaba ko umutekano wabo wocungegwa bamaze gushika mu gihugu
nuko numusanga amahoro mu gihugu yaraze bungiye muri commune giteranye muri province muyinga icyo nsaba umutekano hagize kubera ko nanye nanemvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu kandi baba baragize ku iterambere na utera usubira iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha cyewe saba kono bana n'abanyagihugu neza nta kibazo kujya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano
iki ni gice kigira gatatu c'impunzi zitahukanywe zivuye mu Rwanda bose hamwe bamaze gutahukanwa bakaba barenga 1,500 ku ruhande rw'u Rwanda abahungutse baherekejwe n'abaserukire ubushikiranganji bujeje gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi n'abaserukira HCR baherekeje izo mpunzi bazihereza abaserukira Burundi aba bose nta kinini bashimye gushikiriza gusa bamenyesheje ko gutahukana impunzi ari igikorwa kizobandanya bahamagarira n'undi wese yifuza gutaha kujya kwegera inzego zibijejwe akabisaba ku giti ciwe maze agashirwa ku rutonde rw'abazotahukanwa ku ruhande rw'u Burundi bakiriwe n'abategetsi batandukanye harimo umuyobozi mukuru ajeje kwakira impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro ya gati mu gihugu n'umutekano Nestor Bimenyimana yavuze ko igihugu gihimbawe no kwakira bariko barahunguka agasaba n'abakiri inyuma kubandanya bafata iyo nzira umuvugizi w'ubwo bushikiranganji Pierre Nkurikiye arizeza abafise amakenga y'umutekano ko atana kimwe baba
umutekano wabo ubu hari abari mu makambi no kuza gushika ngaha ku rubibe ubazwa kiriya gihugu barimo hamwe n'ishamwa HCR guhera ngaha ku rubibe binjiye uzobazwa igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishamwa HCR igisata gikorera ngaha mu Burundi nabo bakorana bose turiteguye neza cyane kubashungerera umutekano atankomanga gushika iyo bazobagiye kandi naho bazobagiye badusanga hari abacungereye murazi ko niyo kambi yo isongore niyo bamara umwanya bararayo rimwe bagasha bavayo bagenda barongekwa ku makomine yabo bariteguye bariteguye n'abanyagihugu ku buryo bazoca bajana umwe wese aho yaje ava ku mitumba
ku mupaka wa Gasenyi Nemba habereye kandi igikorwa cyo guhererekanya abarundi bari bugaraniwe mu Rwanda habe n'abanyarwanda bari bugaraniwe mu Burundi kubera imipaka yugawe bituma n'ikiza cy'umugera wa corona abarundi basubiye mu gihugu barenga gato ijana abenshi bari baje mu Rwanda kwivuza kuri bo umunezero ni wose
tanetereye yaransubiye kureba abana banje kuko abana bagiye kuvaza barakize mugabo nakungu ko kugenda kureba abana naje mu kwa gatatu banarengwajeje subire mu bana nabasize bonyine nende bakungu meza tandatu zime nimeshe subire ndabo two mu rugo
numva ninezerewe nye nanezerewe cyane nyene yaciye kinini naje mu kwicenda tariki nke ariko nifite ijambo yo kundakora nta kibazo na kimwe byari bite so no kugira byarangiye nyene yaranganye ko nasaba gutaha nko kwa gatandatu cyane byiza rwose
abanyarwanda bagarukanywe mu gihugu cyabo nabo ni 55 ababobo abenshi bari bagiye Bujumbura mu manza zitandukanye mu bugeni ubukwe n'ibindi naho batashimye kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi bemeye ko baryohewe no kuba basubiye guhabwa uruhusha rwo gusubira mu miryango yabo ikambi y'impunzi ya Mahama abahungutse bavuyemo yarimwo abarenga 60,000 hakiyongera ko abarenga 10,000 baba mu bisagara nabo bari bugaranywe na COVID-19 hari abagisigaye mu Rwanda bazogenda kundwiza Pyeklavenyu nkuru ku mupaka wa Gasenyi Nemba ku bwijwi rya Amerika
mu Burundi ishyirahamwe Atrabu ry'abatwara abantu mu mujyi wa Bujumbura rivuga ko akazi kabo gafite ingorane nyinshi bigatuma abagenzi bakererwa ku kazi kabo ni inkuru mwateguriye n'ijwi rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi muregezweho na Desire Hatungimana uri Kigali mu Rwanda
amabarabara mato mato kandi yuzuyemo ibinogo niyo ntambamye ya mbere ishikirizwa n'abanyagisagara cy'ubutunzi Bujumbura
unakorera hagati mu gisagara cha Bujumbura avuga ko bimugora gutonda kugihe ku kazi.
Muri iyi minsi cyane ibintu bijyanye no kwiyunguruza mbona kujya ahanya mabisa hari ngaha inashobora gukwira abantu bahari kuko kenshi nko ku mugoroba na cyane cyane birashika ugasanga turatonze umurongo muremure cyane ku buryo n'ahantu waba warugiye usanga wakerewe kubera izo bisi zitabakwiye. Bisaba kurindira zijya zagiye zikabanza guhindukira zigatwara abandi ku buryo nawe utegezwa gushikira. Rero barakwiye kuraba bakagwiza amabisi na cyane cyane ajya amakwasitera atwara abantu benshi kagwira kugira ngo twebwe abantu biyunguruza tubone kugira ku mwanya ya mirongo cyangwa yogabanuka. Ingaruka mbi ziraba ku bantu nkaba twebwe twiyunguruza ni nyinshi cyane kuko ushobora kuba udafite ahantu ushobora kuba wose indaro usanguraye mu ibarabara ushobora no gucagirira ingorane.
Naho wa mbere abona ubunini n'ubuto bw'amabarabara mu gisagara cya Bujumbura hari abandi bafise iyindi siguro iyo nayo n'ubwinshi bw'abantu. Ishyirahamwe ry'abunguruza abantu muri rusange ATRABU baremeza ko igisata cyo kunguruza abantu cyugarijwe n'ingorane nyinshi. Charles Ntirampeba ajijwe kumenyesha makuru mu ishyirahamwe ATRABU yemeza ibishikirizwa n'abayunguruza bakoresheje amabisi mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura.
Ugiye kuraba uko igisata cyifashe ukaraba aho dukorera n'ibyo dukoresha n'ibisabwa byose novuga neza yuko bitifashe neza. Ibyo rero ibikuru bikuru bituma ibintu bitifata neza nk'uko namwe mubibona. Iki gisata ni gisata ngahi wacu kidakora cyo kimwe n'uko ahandi bigenda ko ugiye kuraba itike yo kwiyunguruza ugaheza ukayigereranya n'ibindi bintu bikenerwa kugira dushobore kurangura uyu mwuga. Aho ndavuga ibiciro by'imiduga imiduga myinshi ngaha novuga yuko ishaje mbere bikanagorana kwisubiriza hambavu y'ibyo hakaba hariho ibindi byankenerwa byategerezwa kufasha kugira igisata kigende neza birimo inyubako zikenerwa nk'amabarabara bijya bituro bito bito imodoka zihagaramo ama rebis bituro binini binini canke hamwe imodoka ari zikatira amagari rutiere ama terminali n'ibindi byose bitaboneka ngaha mu gihugu iwacu. Ibyo rero nivyo bintu nyamukuru abiyunguruza mu buryo bwa rusangi byifashe ngaha mu gihugu cyacu.
Ubushikiranganje bujejwe inyubako buvuga ko utariza amaboko mu bijanye no gusanura amabarabara yabaye mu gisagara hagati canke mu gisagara cy'ubutunzi Bujumbura. Umuvugizi w'ubwo bushikiranganje arahumuriza abiyunguruza bakoresheje amabisi rusange bavuga ko bacekwa gukazi kubera ibinogo byuzuye mu mabarabara ibituma urugendo ruba rurerure. Jeanne Mukenguruka n'umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe inyubako
iramenyesha yuko aho hose mubona ibinogo cyane hatameze neza ubushikiranganje buhise ubutsirikanye kandi aho hose burahazi. Icyo gituma twe turakugenda buhoro buhoro uko uburyo wabubonetse mu minsi iri imbere hazokorwa. Iyo mvuga ngo tuzokora ejo cyangwa hirya y'ejo tuzokora tubanje kubona uburyo ko buhari naho handi twe turakora ko harangiye ariko noremesha ara yuko ubushikiranganje buri fite ku mutima ndetse na meri ya Bujumbura iradufasha muri izo bikorwa bimwe bimwe cyane cyane twisunga ineza y'abene gihugu kuko tubona yuko hashobora kuba amaccident cyangwa amasanganya yoshobora kuba kubera ibyo binogo biba bihari.
Ibyo biruko mu gihe leta y'u Burundi ivuga ko yifuza ku mwaka wa 2045 igisagara cya Bujumbura kizaba gifite ishusho nziza amabisi ya kijambere yunguruza abantu inyubakwa nziza harimo n'amabarabara meza kandi yagutse.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti zacu ikiganiro iwanyu mu ntara nahagihumurije. Ndakibateguriye kandi nibagejejeho fatanyije na Mukbile ya Barol buri wese ariwe mu rugo mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya corona. Maze rero ndabashimiye cyane mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza murakarama.
Tubashimire bagenzi bacu badushikirije amakuru yo mu karere n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Mukanya gatoyi cyane iyo cy'isaha 12 murumvirize ikiganiro cy'umuziki.